Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza c'amakuru wizi tatu wa kaburungu radio yacu vewa kaburungu com muri weneza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Uyu munsi genekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu no munsi udasanzwe mu Burundi. No munsi abarundi bakwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu, amatora abashinga amateka hamwe n'amatora yabaje nama b'amakomine. Icyo gikorwa rero abarundi bariko baragisozera neza muri aka kanya turiko turashikiriza ikiganiro. Amatwi yadusumira icyo gikorwa cyagenze neza, nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke ubwicanyi bwabaye. Ariko amatwi yadusumira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe. Ikiganiro cacu muri sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro bya Radio Ijwi ry'Amerika. Ubwa mbere tubikoze mu kiringo cy'ameza renga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza cya corona. Nkuko twabwiye katari gake muri iminsi dukorera mu ngo zacu kubera icyo kiza, hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushora guha karyo abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyumviro n'ivyifuzo vyabo ku migambi umutetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi rero twatumiye ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscou. Mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe. Twatumiye kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga ari mu Burundi. Muri neza ambassadeur Mbayahaga. Bose niyoza ko mukanya tuza kubabona, ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Nsengimana sanswe yarongoye ishyirahamwe Ajap Africaine ishyirahamwe Nyafrika ry'ugwaruka tubwire mu nshamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri ayo matora. Ajap Africaine n'ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika 40 ariko aragenduza amatora mu Burundi. Muri neza Eric Nsengimana.
Muri neza n'abari kubatwumviriza ndabahaye mwiriwe na mwese mwese muri studio za Radio Ijwi rya Amerika ndabahaye mwiriwe.
Muri neza murakomeye ngaho.
Ego nganje Bujumbura turakomeye.
Ego mutubwire ishyirahamwe riri muri icyo gikorwa cyo kugenzura amatora mbiga aho mwagenduje ntihe abarorezi b'ishyirahamwe ryanyu bari mu bihe bice by'igihugu.
Murakoze cyane abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Uburundi. Tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose.
Icyo gikorwa muri izo ntara muriko muracubwiramo amatora cyagenze gute?
Ego nkuko Cedric bisanzwe amatora uno munsi ni ku igenekerezo rya 2020 umwaka w'2020 aho abarundi baramutse batora indongozi na cancane indongozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashinga amateka n'abajyanama ba komine. Rero igikorwa cy'ugutora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi. Henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'isaha 12 ariko hari naho ibikoresho byashyitse bikerewe igikorwa gitangura igihe cy'isaha 12:45 hariho naho batanguye isaha 12:45 bivanye n'ingene ibikoresho byashyitse biteze. Rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha 10 zo mu Burundi nababwira ko igikorwa cy'itora gitari cyarangiye henshi nk'aho twagiye kuraca n'aho indorerezi zacu ziherereye ariko haza umwe. Ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza nubwo hariho navuga ahibonekeje ibitegenze neza hamwe hamwe ni kuvuga nko mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
ku byerekeye cyane cyane umutekano umushyikirano n'isenga Imana byagenze gute muri rusange.
Yego ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza mbere uno munsi hibonekeje abasoda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe ariko aho bita kumuyira muri Bujumbura nk'uko nahise ndabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi imwe ikaba yashoboye gufatwa n'abajejwe umutekano iyindi nayo irabasiga bakaba bagiye bayitwaye. Rero byibonekeza ko bari baje gusaba amatora ariko ntacyononekaye
muvuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe na niyo mpongo ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane.
Ava mu ntara iyihe?
Hari mu ntara ya Bujumbura aho bita Kumurira niyo ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri.
Hari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo.
Ego nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose bwego no bwa internet ntikirakora amamegira ikarakora ubwo zirakora ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bya umwengurukana bumenyi bita WhatsApp na Facebook akaba aribwo bwonyine butari kudakora mu Burundi na indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo ziriko zirakora nubwo bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyangwa ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga nibo bonyine bashobora kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngurukanabumenyi.
Turagushimiye cyane rwose Mushyirantahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turavugana. Murakoze cyane rwose. Imbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe utwo tunenge twarutuhe?
Murakoze cyane. Hariho ahandi hibonekeje utunenge mbona nabivuze mu ntara nko muri Bujumbura neri aho hari hibonekeje kuri lisiti kidike cya Rama aho abasenere bari baje batanyira kiro gitatu zikarizo zitatanzwe na seni ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe kuhashika bamaze kubagira kuyinjira baciye batanu. Hanyuma kandi harimo kandi no muri nanyene muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yakwemewe mu mwaka w'2025 bikaba byateye mu mwaka w'2025 bikaba byateye ikibazo aho hose hari muri meri ya Bujumbura. Hariho rero n'ahandi hibonekeje mu ntahangwa umumambure wa sesi ntahangwa aho yagera asubiriza abamambure ba birodovote abakuraho bategereje gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wajejwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ibyo bintu akavuga ko izo terimitasiyo zose yagize ataco zivuze
hariho n'ikibazo
yitaba kuri seni
hariho n'ikibazo mushya ntahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora icyo kibazo bakivuze kuri iki
ego nuko aho twaciye henshi novuga aho byibonekeje cyane kuri centre y'amatora kuri aho bita ku Bafaransa kuri aya mashuri y'Abafaransa ndetse no kuri Avenue Marie no mu Buterere aho twagiye turaca henshi twagiye dusanga abamambure bakeni bakagira amabaje aberekana ko ari abamambure bakeni bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimo imigozi ni migozi n'amakote baje akamabaje yararimo izo natwe bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze atamabaje bafite bari bafite ibindi myambaro iranga ko ari abakozi ba Seni.
Murakoze cyane rwose Eric Nsengimana, ndabashimiye cyane rwose. Nuko twabibwiye rero abatubiriye mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twakoreye muri studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassadeur Edouard Bizimana akaba aseruka irundi i Moscow. Umwiriwe neza ambassadeur Bizimana.
Umwiriwe neza nyakubahwa Frederic, murakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ngira ngo agatelefone kangoye ndagifatiye hagati nagomba ndamutse abo turiko turasabikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngira ngo nocangira ko ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi twibuka yuko abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo aba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane. Murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu beganije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka. N'ukuri ni intambwe ikomeye cyane, barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Ngirango ndashobora nagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko
ego nkuko twabwiye rero murongo wa telefone yahika imirongo ya telefone yari yagoranye. Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga, wewe akaba ari mu Burundi. Muri neza ambassadeur Mbayahaga.
Nagize mwiriwe nyakubahwa Frederic, ego murakoze cyane. Na jewe mbaye nka ambassadeur ari mu Burusiya, agatelefone kare kazoranye niho gifata ikiganiro, ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse n'abari kuratwumviriza
ego mireka tuje mu mizi y'ikiganiro cy'umunsi. Twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kwiye kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi. Reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere, ambasaderi Bizimana, mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe, ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi.
Nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biyamamaza baravuze baremereye ibitari bike abarundi. Nibaza rero ko ica mbere na mbere bo kwihutira uko gushira mu ngiro ibyo bemeye, ni naco gituma ni naho bazobonera yuko iyo batihindukije mu ijambo. Nibaza ko ica mbere coba ikintu co ku murabona ubu isi n'u Burundi bihanzwe ni kiza cha coronavirus. Nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizitira kugira ngo abarundi babandanye bafise ubuzima bwiza, ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi ico ni cha kabiri kuko bavuga yuko munda harari nzara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngirango budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no ku gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore Mbayihaga namwe ibintu mubona byihutirwa umutetsi wese azoba yatowe yoshira imbere ika yorangurira abarundi ika no mu minsi ijana ya mbere utetsi bwiwe ni nk'ibi.
Murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaza. Ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana abo bagomba bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri myaka rero indwi y'imbere. Ibyo rero biriko biraba nk'uko mwagize uno munsi matora ariko yasoze bakoze muhoroza. Ninjiye mu kibazo mumbajije umuntu wese muri abo ariko barahiganwa yohava agira amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo abarundi bamwiteze ko ari byinshi mugabe munyemerere ndabivuna kure mu duce dushyira nk'umunani. Abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icya mbere nk'uko amuvuze muri iyi minsi ijana ni uko uba ubutungane kuri bose. Icya kabiri ni uko yoba oba leta umuvyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira. Icya gatatu ni uko atanumwe yogirirwa nabi aho ivyumviro vya politike vyiwe canke vy'umugambi arimwo canke aho ubwoko bwiwe aho intara avukamwo canke idini asengeramwo. Icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ryakumira. Icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubakira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gushimiza hamwe abarundi kuko uburundi murazi yuko bwaciye mu bitandukanye bigoye. Icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugwanye igiturire n'akarenganyo egome hanyuma akindi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze ziheze zitahuke bubake ubundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe. Icyo umunani navuga ni uko woba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko biragaramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi. Icyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze
Tugutse inshuti mwese ko muri kumabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika ikiganiro muri sanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za Wad America z'ijuru ya Amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cakora nk'uko twayobwiye. Muri iki gihe turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru ya Amerika Aimable muri neza muri hehe
ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nabonye mwandika yuko twose igi nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara.
Yego
jeho narindirira amatora yagenze neza hama nkuko nari kundi mwandika yatora bivuga ni kuraba abahiganwa baze kenda bashiraho inkwayi nshitse.
Ni icyumviro gihambaye cyane rwose musabye ko abari kurahiganwa boshiraho intahe ishitse. Ni byiza cyane rwose murafite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo?
Ikindi cyumviro ni uko abyana mperere byagenze neza bavuga bya interineti nyibaza ko nibwo byabaye byabaye gatunga bagiyeyo ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinkaza ngo ko byana n'imperere byariko birakora.
Ni byiza cyane rwose urakoze Bambla.
Murakoze
reka duhe n'ijambo Nkundimana mwiriwe neza muri hega. Nkundimana mwiriwe neza muri he?
Ndi mu karere ka Nyanza.
murasikibaza murasikibaza icyumviro turi ko tuvuga ku matora yabaye ariko araba mu Burundi ariko yasozerwa muri iki gihe amatora yabaye mu gihugu cyose amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abajenama b'amakomine turi ko tuvuga cyane cyane ku migambi umutegetsi wese azogira amahirwe agatorwa yoshikiriza mu minsi ya mbere duga ku ijambo icyumviro ikibazo
nuko nje ntahonye no kubivuga mbere icyo ni ikibazo najyaga nganira n'abandi Barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu hari ikibazo kimwe Abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuba imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ariko njye ndumva ntabasha
turakumva
njye ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora ataba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko njye numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make Imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza buri murundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda Imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije Emabre yagize ati asavye abanyapolitiki bariko barituza gushyiraho intahe ishize mu gihe ndiko nkunda Imana nabavuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambasaderi Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mu bivuga kwiki
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma wavuze ati utsinze bashyiraho intahe ishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umuganiro uzobikorwa agasore yabivuze intsinzi uzotsinda ntazoba yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke y'intara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose ni ukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura Abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye rwose nanje nogisaba abariko barahiganwa bashyiraho intahe ishize ubona atashimye ubwo abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasaderi mbayihaga ibyiyumviro vya Aimable na Nkunzimana tuga ku ijambo mukarenga
murakoze cyane najye numva nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Aimable ni ukumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze akavuga ati mu by'ukuri amahiganwa bikaraba amatora bikaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe usanga barushijwe ati bahave bemera urubanza Abarundi baciye bashyiraho intahe ishize bibaza yuko ariko bimeze niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko kuva kera narindi uwo byankiye ntabwo byankana mugabo ikiryoshye nuko Abarundi uno munsi aho bageze mu iterambere rya politike cyane cyane mu kumenya igihano rusange
n'ubwirango nta byemewe cyangwa ntameze n'ibivuyemo, nagomba guhumuriza abumva yuko yabaye mabre y'abako bari hanze, abarundi bariteguriye kutumvira umuntu bahamagarira indi kintu atari amahoro n'umutekano. Baza yuko rero nk'uko babivuze abandi, ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganye gushyiraho intaha ishize, ahubwo ibyiyumviro byabo nubwo abarundi bataba babahaye amajwi akwiye bagaheza bakazobifashisha mugenzi wabo yabarushije mu matora, bigafasha kubaka igihugu, ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu mumuko cyangwa mu zindi nzira.
Mu kanya gatoyi ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko mushanaye nk'uko nagishikirije, ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hokogwa iki mu kanya gatoyi cyane rwose.
Icyo wenda nagishikirije muri twa duce umunani navuga cya birindwi, wavuze yuko uza atsinze amatora yorongora Uburundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose, ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi, hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo kuba igihugu. Kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kuba igihugu, hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafite amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco, kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo. Nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizaba kuri ku rutonde rwa mbere rw'uzo barongoye igihugu, kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Okello, mwiriwe neza?
Mwaramutse
neza, muri hega Okello?
Ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudani yepfo na Uganda.
Yego, murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ni ikibazo n'icyumviro.
Yego.
Hariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi, ndibaza niba aba uyu munsi. Ariko by'ukuri ndibaza Abarundi bakoze amatora, ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba akakanya, kubera ko murebe isi ibihe turimo kwa COVID-19. Twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021, ariko nka President Museveni yaravuze ati ntabwo amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe, iyi ndwara mbona ko ititwugarije, kandi arabivuga ari mu mwaka utaha. Ariko murebe Burundi, abarwayi barahari, imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe, imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo. Hano kibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri kwa matora kizavamo, uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Pierre Nkurunziza uwo yarashyigikiye, yumvise ko yari general mu basirikare b'Uburundi. By'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana w'iki, ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandidate.
Ariko ubu ni umusivire.
Yes, ni umusivire, ariko nubwo ari siviriyani genero kuba siviriyani zimo muri ibyo bihugu by'Uburundi biragoye, cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye, n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare. Ariko hano reka nibaze, hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garanti, kandi tuzi ko garanti imwe imara ibyumweru bibiri, kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye.
Icyo ni ikibazo abashinganahe twatubiye mushinganahe Okello badashobora kwishyura, reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari COVID.
Hari akantu gato, ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura, reka mbite nkarusahurira mu nduru. Murebe kubera nta bwisanzure burimo, ni nko ni nko kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kwiba nta mategeko baharagenda agenzura umuntu kubera isi yose iri kubibaza bya virus
yego medeka ico kibazo baraka kwishura ariko ico ni kimuviro cyanyu abashinga ntari turi kumwe baragira ico bakivuze ko reka duhe ijambo John muri weneza
waramutse
n'impore n'impore muri hehe
ni muri Cedar Rapids muri state ya Iowa
aho muri state ya muri leta zo muza America
ego
zifashe gute ngaho
no kuri hameze neza naho hataracha mwa kabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kita kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu neze hafi yatatwagira kuhira ta kazi
aho ni hose muri leta zo muza America ariko intara nyinshi zishika 100 nka zose 50 uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubira ico kiza ca corona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku matora mu Burundi tukaba turiko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradio ijwi rya America uterera ivyumviro ku vyerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri aya matora yoshira imbere duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
eko mimbere yuko nzani kibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva hanyuma namweke kandi baramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio n'imisi mwarimu mazemwo hanyuma ku kintu umupresida atoronka amahikwe yo kuba presida ikintu cya mbere numvise n'abandi basubiyemwo nikijanye n'impunzi zibanze zipfe hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania muri Kongo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko cene rabaye impunzi ndazi nta buzima buri yo bumetse neza kumira kunja z'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni bintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi navyutse numviriza ijwi rya Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata cy'iwanyu mu ntara
yego
numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo azo atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico nyakuba wa president yarasanzwe hari yarasanzwe arimo ngo aje kumusubiriza mu nkoko abandaniritse mu isemo ngo yo kubatoteza ngo n'ubundi ngo nakite wakinyinde nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumvira bafise bitashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe kusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibisigaye nagomba nkete abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu yuko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ki telefone bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutu
n'abantu
bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uri sato ngo bitahitswe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cyane kose
murakoze cyane
perezida atotokwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abarundi nyene jenda bavuga ati nabacamanza nibaheza gucurubanza nosaba yuko utotokwa atotera igere kuko si wazoba yito yazoba yatowe n'abarundi
murakoze
karako narenza
murakoze John mukanya turabasomera ibibazo by'abantu bari kwakurikirana ikiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore reka duhe ijambo bwa mbere ambassadeur Isidore mbaye hagagira icavuze ku makenga yashikirijwe na Okelo avuga ati amatora ntirakwiye kwa Burundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo chaka mukandi gasubiye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabwaho kugira ngo zishore gutahuka mukanye gato umuntu umwe
kame murakoze cyane Okelo ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu Burundi hariho abagwayi ba COVID-19 mugabo nibaza yuko Okelo ari mu gihugu cy'u Buganda n'ubwise ko ari ku mupaka wa Sud-Sudan Igihugu cy'u Burundi nibaza yuko hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hanyuma nibwo twizera bwonyine guheza bukaturabira ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho ikiza. Nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe uburyo nta na kimwe cyohungabanya amatora kubera uyu mugera wa COVID-19. Icyo rero yotekana, nibaza yuko Abarundi nabo bayikunda gusumba uko abandi bakorewe bakunda. Iyo babona yuko ari intambanyi, nibaza yuko aya matora bari kwigizayo. Nibaza ko yoshyira umutima mu nda, Abarundi turatekanye kandi tubazi yuko ata na kimwe gishobora guhungabana ngo uwo mugera ube mwinshi kubera amatora. Hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza, ngo kubera umukandida wa Senderi ari umujenerali Mugisha mwakimunyishuriye, navuze yuko wari umusivile kandi amaze kirekire. Nubwo yavuze ati umuntu yarabaye umusoda ntigahera, ariko ntibaza yuko abantu bose dufite bagiye ari abaperezida ngaha, naho mu gihugu hari bose barabaye abasirikare, cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye aracyo batora imigambi. Icyo nibaza yuko yakiheza ko cyane. Hari ikindi yavuze ngo kubera Uburundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze, ngo bavuze yuko bashyira muri konfinema cyangwa muri karantene yuko iminsi cumi n'ibiri, yaba nibaza yuko ari amategeko ari ku isi yose, umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi cumi n'ine, kugira barabe yuko atabanye gukwegera akarambara yari mu gihugu azanye umugera.
Mwosozera kuri cya kibazo cy'impunzi cy'akaramukazi. Yego, mwosozera kuri cya kibazo mu kanya gatoya cyane rwose cy'impunzi.
Yego, nagomba mwosozera ikibazo cya Yohana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ikibazo cy'impunzi. Nibaza yuko ikibazo murumva ko bazaba bashyiruka ko, kandi ikiganiro ndazi yuko nuja gutorwa ndazi ko barabikurikirana, ibi ni ibyiyumviro by'Abarundi. Kandi nibaza yuko ari umuntu azoba aje gutwara atwaje Abarundi, rero yokorerwa amusabye kumva ko Abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe, bakeneye kwibanira. Icyo kiza rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza intoni ziri hano zigatahuka.
Yego be Ambasaderi Edouard Bizimana, ibibazo bya Okero afite amakenga na John Tirakamu gasaba ko abategetsi bo kwihutira ikibazo cy'impunzi. Duga ku ijambo mu kanya gato.
Yego, murakoze. Nagomba rero cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'Abarundi kandi igihugu cyose kirafise nyine cyitunganya. Nituvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe duce tugira ibyabo bagize, ngo hariya bagize ibi duce tugira ibyo hariya bagize, kuko urabye usanga ngira ngo ubu ingene haba hameze sicyo kimwe. Igihugu cyose kirafise ibyo kigenderako, amategeko kigenderako, hanyuma kigaca cyitunganya uko. Kandi nibaza ko atamunyamahanga akunda Abarundi gusumbya uko Abarundi bikunda. Aricyo gituma rero abavuze bati reka amatora tuyakore, babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa. Nibaza yuko uwo muntu Okello nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise, yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ingene biriko biragenda. Ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo, nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro, ngira ngo yogaruka afise ibindi
byiyumviro
nabyo ibyo yavuze. Nibaza ko ntabigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane rwose.
Yego cyane, ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima kandi uzotorwa wese nawe nyine azogishyiramo ingufu, kuko turazi yuko twifuza yuko Abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka. Ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutaha n'impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene. Impunzi abona ati jewe sishaka gutaha, nta uzomutahana ku gahato. Hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatoyu batazotaha narumbise nabandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumwe ibyo ntawo bigaruka ko ni
yego
n'ibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugabo nibaza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo heka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika. Ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane, muraho.
Amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biruko usanzwe ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo ni bishasha, kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo ni bishasha cyane rwose, ariko ni byiza, ibiro biruguruye, nta bantu bahari, urumva ubwoba nibuke cyane rwose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego. Nuko rero nk'uko ari ubivuze hariho abatari bakiye bariko barakurikirana ikiganiro uri kuraremesha ngaho uri muri studio ku Ijwi ry'Amerika bagize ico bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira yitwa Alas San Draman Watara, niko yita kuri Facebook, yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye anyuranye n'icitwa amatora. Hamaniza imbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciwe mu Burundi uno munsi, yaciye yandika ngo internet spécial dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha, kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa, mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kuganje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmond Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha cyari gutuma abene gihugu batora imitima ihagaze. John ndakengurukiye leta asanga umwishura Ferdinand Uwimana yaciye avuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari? Ewe Edmond sha, reka nihorere narengane. Hanyuma ndi kumana Jumen yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayo sa matora ngo na matora maki atahagaririwe na buri wese ngo ni nkinamico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa, nuko nyene yavyanditse. Hama Amede amwishura ngo jewe mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi nshimira Imana Thierry Tidjo niko yitwa kuri Facebook ngo natoye, ariko aho natoreye harakajagari habuze impapuro dutorera ko kandi bafise intonde zacu, ngwemwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icishije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa, haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari kubahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean Claude ngo amahoro y'Imana, amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane, internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ariwe azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda bukebuke wa musore we, ibyo utwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu, twe turatora hama seni gaharura uri umukozi wa seni canke. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona inimero gute? Ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo nubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalze yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi vyose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibwa izokwibirwa amatora nahari gwasazotsinda edi dufite imana ngo mwategereje se ibitangazwa na Senyireka duhera heze kuri buno butuma bwa Kwizera Izahaki yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kuvyumva bakavyemera ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira ivyi ngo nabo baharanira ivyubahiro vyabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari butuma bwinshi
turabona ko muri ibiganiro urakoze cyane ngo se Diane tubibutse kandi kwizo ari ivyimviro by'abanywanyi biradio ijwi ry'Amerika atari ivyimviro by'ijwi ya Amerika abashyana turi kumwe mu mvise vyumviro bitandukanye by'abakunzi radio ijwi rya Amerika imbere yuko mugira ico muvuze reka tubanze duhi jambo umunywanyi yaturindiri mu gihe kirekire Eliezer muri Veneza muri hega Eliezer yego me akandi kazina kawe ninde
Ndashimiye
duga kwijambo kibazo cy'imviro.
Ndewe kugira ki aya matora.
Duga kwijambo mukanye gato.
Ndewe ndivuga ki cyeke aya matora kuri kibabisha. Bimo utanenge ariko cyane 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 nka kwige abayitiya cyane abanyeshuri barundi muri segine 20. Ndewe n'abakurenga yabo kutora uko agitanga ko ari yandikije kuumba tikatindi yatufuka kandiza bazari kinyo cyo hakirikare hakirikare ko bazato yire cyaje kwifuka
cyangwa ndashimiye telefone yanyu ivuga nabi muze ko hari mutunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe
cyane abanyeshuri ko turi ku kintu cya kamene cyo kwifuka cyangwa abanyeshuri yaba cyangwa abanyeshuri yaba cyangwa yanti umwaka wa rea yomba bari baranditse muri genezi muri kigero cya serivisi yashingiro no kugeza ubu ikorana na kigenyine icyo cyangwa rero ishuri ryongere gutora kuri abanyeshuri kandi abanyeshuri bita kuri kaminuza n'aba muri interinasiyonali kose
ndumva telefone yanyu itameze neza reka duhe ijambo ambasador Isidore Mbayihaga numve ko kwishura ico kibazo c'abanyeshuri bafise bagize ikibazo co gutora
nibaza yuko ikibazo ntacumvise neza kuko telefone yo yavuga nabi sinumvise ikibazo babagize
ubu hari ikibazo c'abanyeshuri boba batari bwashikane nk'imyaka 18 yo gutora navyumvise nabi cyane rwose telefone yari imeze nabi
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari gutumbika cyane neza huko urongoye umugwi wigengojejwa mu guhagarika amatora semi mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
your call was ended because you no longer
ndumva telefone ambassador Mbayihaga icitse turamurondera mu kanya ariko nashaka ambaze na ambassador Edouard Bizimana niba hari ikintu afashikiriza ku bibazo eka kuvyimvira bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo icyo ni kintu cyiza gose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi baguma bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko nibavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sinzi indorerezi baba bashaka izo arizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimwo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimwo n'ama n'amashengero harimo na n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadashizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari zo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora canke igihugu kitari mibaba ry'abanyamahanga atari igihugu rero abarundi nibaza ko twabirenganye n'ukuri kandi ni ikintu cyo gushima ibi nkuko nabivuze hari ibihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzerinze ataco bizana nibaza ko ari ico nogarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babatiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubo nashimiye nshimire abanyamakuru hanyuma n'urujya runani rw'abamenyeshamakuru badushikirije amakuru uko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasaderi Isidore Mbayihaga isa n'iyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka duhe ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo reka dutangure kuri Joseph Joseph muriwe neza
ego mwiriwe amahoro Frederic nkundikije
amahoro muri hega Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko ku bijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radiyo zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze uwatanzwe n'ishyaka CNDD FDD habona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe
murakoze Joseph reka duhe ijambo Rukundo mu kanya gato Rukundo bwiwe neza
murakoze ku ijambo
yego
isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko atazosura kwitoza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe rwarihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga abaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwo tsinda ayo matora namba yo bapa no mu mukambwe CNDD FDD ubwo rwaruka rwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara ama akongera agategura imigambi ituma nambara baseneri n'indi migambwe yose babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo
murakoze cyane rwose ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikirije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda mu kandida yatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambo uri ku butegetsi izo mpunzi zitotawuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute eka umushingantahere ukunda wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi eka n'uzorangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu duga ku ijambo umunota ubwe ntimurenze
ego murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa n'uko hari abantu baba baratamitswe ibyo bihe bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo ni naka ategereza gutsinda atari batsinda ushobora gukora bishoboka nibaza yuko nk'uko twavuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utyo witwombi bamutorera imigambi myiza nicyo gituma habaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira nk'icyo gihe rero uwo muntu avuga yuko atoheza ngo ave mu buhungiro kubera wowe yatanzwe amagambo uri ku butegetsi nukuri ibyo ni ibyiyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu mugambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe ubaza uzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi araheza agatwarira bose rero noheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro bafise bobivamwo kuko birashoboka yuko adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurisha ugasanga hatsinze uwundi adashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo nibashira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma bataho
kuri icyo kibazo nyine ambasador Edouard Bizimana mu kanya gato umunota umwe
ibyo uravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziriko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambo uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nk'uko bavuga bati twebwe tuzotaha mu Burundi atabantu nk'aba bakibaho cyanke ati atabwoko nk'ubuki iba mu Burundi mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati uwo mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha kuko ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere ntawe uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake
bwiwe
kandi nibaza ko abatashe bakidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutaha nabo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambasador Bizimana tukiri kuri mwebwe mwavuze ikiyumviro gihambaye cyane rwose mvuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma ntibirenge hoko gwiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka itanu itazomara imyaka cumi intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko gwiki mu kanya gato amasogo na 30
ntumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashyiraho intaha ishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashyira ingufu ahashoboye mu bisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byo ashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibe izo kubaka izo kugisambura
ambasador mbaye haganamwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hokorwa iki
murakoze cyane icyo hokorwa ni uko abarundi batobandanya kubakira ku birarane cyane egomye ku birarane by'akahise kabi abarundi baciyemo nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabiterambere rwose bahurira muri gakumira kuko hari abazagutambere gakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo nibaza yuko abantu
ndabuda
kurengera ibyagiye yose bakabaha ba umwe bagahagarara mu Burundi hanyuma
bakagomeye
gucabo
Ambassador Isidore Mbayihaga, Ambassador Edouard Bizimana, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku uyu munsi uhambaye cyane ku Barundi, umunsi w'amatora. Turashimiye n'abanywanyi bacu bijwi ry'Amerika bose badutekamo bagashikiriza ibyiyumviro. Turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'aba